Mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidèle Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyikiriza amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fidèle, turayahera hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Joe Biden jo ku munsi wa kabiri yarashikirije ijambo ngaruka mwaka yitwa State of the Union abanyamerika n'amakungu imbere ya Kongre yose ikoranye. Yaragarutse ku bitari bike nk'ubutunzi, amagara y'abantu hamwe n'umutekano mu gihugu.
The story of America is a story of progress and resilience, of always moving forward, of never ever giving up. It's a story unique among all nations. We're the only country that has emerged from every crisis we've ever entered stronger than we got into it. Look, folks, that's what we're doing again. 2 years ago, the economy was reeling. I stand here tonight after we've created, with the help of many people in this room, 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president's created in 4 years because of you all, because of the American people. And 2 years ago, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were robbed of so much. And today, COVID no longer controls our lives. And 2 years ago, democracy faced its greatest threat to the Civil War. And today, though bruised, our democracy remains unbowed and unbroken.
Muri iri jambo muri make Joe Biden avuga ko muri kahise Amerika ifise kahise k'iterambere, Amerika nicyo gihugu cyonyine cyashoboye kwigobotora mu bibi cyaciyemwo mu myaka ibiri heze. Ubutunzi bwari bwarasubiye inyuma, ariko ubu Amerika yaronkeje ubuzi imiliyoni 12 z'Abanyamerika. Imyaka ibiri irangiye niyo Amerika yatanze ubuzi bwinshi kurusha imyaka ine iheze. COVID yarasubije inyuma nka byose, amashuri yugaye, abakora urudandazwa baburaniwe, ariko ubu icyo kiza ntikigenzura Amerika. Mu myaka ibiri heze, demokarasi yari yaranigiwe mu menshi, Perezida Biden akavuga ko abagira babikore batururujwe. Ku mugabane wa Afrika, mu karere k'ibiyaga binini, umugwi wa ONU muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO ushikiriza ko wababajwe n'iyicwa ry'abantu batatu bari mu myiyerekano igihe batera imodokari zawo ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri mu gace ka Munigi. Mu itangazo rigenewe abamenyeshamakuru, MONUSCO yavuze ko abasirikare bayo batewe bari mu nzira bavuye ikiwanja berekeza mu gisagara cya Goma, baherekejwe n'abasirikare ba Congo ba FRDC. MONUSCO ivuga kandi ko abari muri iyo myiyerekano baturiye ikamyo zayo zine. Abasivile bafiriye mu mishyamirano igihe MONUSCO na FRDC bariko baragerageza gukingira imodokari zabo. Amatohoza akorewe hamwe niyo azoshira ahabona ibyabaye, nk'uko uwo mugwi wa ONU ubivuga. Muri Afrika kandi, abantu bashika kuri 38 barishwe, abandi barenga 130 barakomereka inyuma yo gutana mu mitwe kwamaze iminsi ibiri mu gisagara cya Las Anode ni mu buseruko bwa Somaliland. Abategetsi mu by'amagara y'abantu bavuze ko ibitaro bikuru byo muri icyo gisagara byagabwe ko ibitero bya morotiye ibice bimwe birasambuka. Imishyamirano hagati y'abajejwe umutekano ba Somaliland hamwe n'abanyagihugu bahisemo kwigwanira ibaye haheze indwi, hari icuka kibi cyatewe n'iyicwa ry'umunyepolitike yishwe n'abantu biyoberanije. Nibwo bwicanyi bwa vuba bubaye mu bundi bwabaye muri icyo gisagara mu yindi myaka. Abategetsi babwegeka ku bagwanyi b'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab. Mevuga hanze y'umugabane wa muri Afrika kandi, abategetsi ba Nigeria basaba ubutungane inyuma yaho abantu bitwaje ibigwanisho muri Burkina Faso biciye abanyanigeria bari mu rugendo rw'idini baja muri Senegal. Ubwo bwicanyi bwahitanye abantu bashika kuri 16. Leta gisirikare ya Burkina Faso yatanguje amatohoza kuri icyo gitero cyabaye kumusi wa mbere mu karere kazwi ko kagenzurwa n'abayisilamiste. Perezidansi ya Nigeria yavuze ko abategetsi bari mu biganiro na bagenzi babo muri Burkina Faso kandi bakirindiriye ibizovamwo imbere yo kugira icyo bakoze. Perezida Muhammadu Buhari yaraneguye ubwo bwicanyi yongeraho za imiryango yabuze ababo. Ahandi havugwa bapfuye ni muri Turukiya na Siriya, abajeje gutabara muri ibyo bihugu bibiri barabandanya ibikorwa byo kurondera abo babagihema mu ibomagurike ry'amazu yasenyuwe na nyamugigima yaciye muri ako karere ku munsi wa mbere. Gushika ubu abamaze kumenyekana ko bapfuye barenga 72,000 muri rusange muri ibyo bihugu bibiri. Umuyobozi mukuru wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus yavuze ko yifatanije n'abanyagihugu bo muri ibyo bihugu mu bihe by'akaga n'imibabaro barimwo. Mu ijambo yashikirije ari i Geneve ku cicaro cya OMS, Tedros yavuze ko ishyirahamwe arongoye ryarungitse indege yuzuye imiti izogaburwa n'ibyo bihugu bibiri. Ikigo cyo muri Turukiya kijejwe kugarukira kubahuye n'ibyago cyavuze ko kiriko kirakoresha amabarabara n'indege kugira gishikane ibikoresho n'imfashanyo mu bice byasinzikajwe n'iyo nyamugigima. Utu twigoro turiko kandi turafashwamwo n'amareta hamwe n'ibigo mvamakungu byarungitse abatabara hamwe n'uburyo butandukanye muri ako karere. Abategetsi muri Turukiya bavuze ejo kwa kabiri ko abantu barenga 5,400 aribo bapfuye ku ruhande rwabo.
Urakoze Aloyisi Bigirimana ku makuru yo hirya no hino ku isi uhejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini.
Muri Turukiya ibitaro by'ibisagara byasinzikajwe na nyamugigima imaze guhitana abantu barenga 5,000 byararengewe n'ubwinshi bw'abarokotse.
Hari ibitaro by'impande yacu nyene turi kumwe ndetse n'uko birimo abantu benshi abakomeretse, abagifite ingorane, bapfura benshi n'abaza bitandukanye byo nahitambure.
Uyo ni muganga Leonce Habimana, Umurundi avura indwara z'umutima mu bitaro vya Koshuyolo vyo mu gisagara ca Istanbul muri Turukiya. Ejo ku munsi wa kabiri umucamanza muri sentare y'intango y'Ikicukiro i Kigali mu Rwanda yahanishije ihadabu ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'u Rwanda umushoferi ikekwa ko yishe agonze umunyamakuru Ntwari John Williams. Ibiziga by'abantu 22 n'ivyo bimaze gutogwa muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva mu kwezi kw'12 umwaka uheze. Izo nkuru hamwe n'izindi tubafitiye ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika tubandaniza ibiganiro vyacu mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Tuyahere muri Congo aho imodoka zitatu za MONUSCO zaturiwe n'abanyagihugu hafi y'ikambi ya Kanyarucinya iri muri groupement ya Munigi muri Kivuyo mu buraruko. Amakuru Ijwi rya Amerika rikura mu babyiboneye avuga ko abantu 5 bapfuye abandi 7 barakomereka. Abo babibonye bavuga ko abo bantu barashwe n'ingabo za MONUSCO zishaka kwivana muri abo banyagihugu bateye imodoka zabo. Umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari Goma yatubwiye ko izo modoka zari zivuye Kiwanja zerekeza mu gisagara cya Goma. Iyi nkuru tuzoyibashikiriza mu buryo bunonosoye mu makuru yacu ari imbere. Ejo ku munsi wa kabiri umucamanza wa sentare y'intango ya Kicukiro i Kigali mu Rwanda yahanishije ihadabu ingana n'umuriyoni w'amafaranga y'u Rwanda umushoferi ikekwa ko yishe agonze umunyamakuru Ntwari John Williams. Uyu mucamanza yafashe ingingo ivuga ko ari icyaha yakoze bidaturutse ku bushake. Eric Bagire ubusa yari muri sentare adufitiye ibindi kuri iyi nkuru.
Ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro yasomye ari kumwe na mwanditsi. Nta ruhande na rumwe mu baburanyi rwagaragaye mu rukiko uretse itangazamakuru n'abandi bari bakeneye kumva urubanza. Umucamanza yatangiye amenyesha ibyaha uwitwa Moyize Manuel Bagirishya aregwa n'ubushinjacyaha. Ni ibyaha byo kubabaza umubiri w'undi muntu bidaturutse ku bushake, n'icyaha cyo kwica umuntu bidaturutse ku bushake. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemere ko ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka mu rukerera mu masaha 8:05 yagonze moto yari itwaye umunyamakuru Ntwari John Williams ahita apfa. Mu icarubanza avuga kandi ko Bagirishya yemera ko yakomerekeje Munyagakenke wari utwaye Ntwari kuri moto. Ibyo bikagaragazwa n'ububabare bukomoka ku bikomere bivugwa ko Munyagakenke yari afite ku rutugu rw'iburyo agezwa kwa muganga. Umucamanza avuga ko muganga yemeje ko Ntwari yari afite ibikomere byinshi ku mubiri kandi yaviranye amaraso menshi. Umucamanza avuga ko uwitwa Bagirishya yemera ko impanuka yayitewe n'uburangare n'umuvuduko mwinshi ashingiye kukwiyemerera ibyaha kuregwa ndetse no kubimenyetsa ubushinjacyaha bwamukikirije. Umucamanza yanzuye ko Bagirishya ahamwa n'ibyaha kandi ko agomba kubihanirwa. Ubushinjacyaha bwari bwasabiye uyu bivuga ko ari umushoferi igihano cy'igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza no gutanga ihazabu ya miliyoni ebyiri z'amafaranga ku byaha byombi. Buvuga ko yakoze ibyaha bigize impurirane mboneza byaha. Mu bushishozi bw'urukiko rwanzuye ko ibi byaha witwa Bagirishya yabikoze ku bw'impanuka kandi ko yabyemeye we n'ubwunganizi bakabura n'abasaba imbabazi. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwamuhanishije ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga. Umucamanza yamenyesheje ko kujurira icyemezo bikorwa mu gihe kitarenze ukwezi. Yanzuye ko igihe urubanza ruzaba rwabaye ndakuka umushoferi yarangije kwishyura ihazabu yamuciye azasubizwa uruhushya rwe rwo gutwara ibinyabiziga. Kugeza ubu ntiharamenyekana ubwoko bw'imodoka bivuga ko ariyo yabaye intandaro y'urupfu rwa Ntwari John Williams. Mu cyumweru gishize ubwo haburanishwaga uru rubanza havutse igisa n'ubushyamirane hagati y'umunyamakuru washakaga gukurikirana iyi nkuru n'umupolisi wari urinze ubivuga ko yakoze impanuka. Umupolisi yasabaga umunyamakuru gusohoka mu cyumba cy'iburanisha umunyamakuru akabyanga. Byateye umucamanza gufata umwanzuro ko umunyamakuru asohoka mu iburanisha ritari ryashyizwe mu muhezo. No kuri uyu munsi akimenya ko mu cyumba cy'urukiko harimo abanyamakuru, umucamanza yibukije ko mu iburanisha riheruka bitagenze neza, asaba abanyamakuru gukora ibyo bemererwa bitari hanze y'amategeko. Urupfu rw'uyu munyamakuru Ntwari John Williams ntirwakunze kuvugwaho rumwe. Ahanini bigashingira ku kuba inkuru ze zaranengwaga cyane n'abantu bakomeye bari mu butegetsi, ndetse akenshi na ubwe bagakunda kumwibasira cyane ku mbuga nkoranyambaga bavuga ko ari umuheza nguni. Imiryango mpuzamahanga irengera iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu irimo Human Rights Watch ifite icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko urupfu rwa Ntwari rurimo urujijo. Iyo miryango n'andi mashyirahamwe agera kuri 90 cyane ayiganje ku mugabane wa Afurika aherutse gusaba Leta y'u Rwanda kwemera ko habaho iperereza mpuzamahanga ryigenga ritagizaho ribogamiye ku rupfu rw'umunyamakuru Ntwari. Icyo gihe umuvugizi wungirije wa Leta y'u Rwanda Bwana Alain Mukurarinda yandikiye ubutumwa bugufi Ijwi rya Amerika avuga ko ntacyo basubiza iyo miryango kuko dosiye ya Ntwari yagejejwe mu butabera. Akavuga ko kugira icyo babivugaho byaba ari ukwivanga mu mikorere y'urundi rwego. Urupfu rw'umunyamakuru Ntwari rwamenyekanye ku itariki ya 19 z'ukwa mbere rutangajwe na Polisi y'u Rwanda ishami ryo mu muhanda. Polisi ikavuga ko Ntwari yakoreye impanuka mu mujyi wa Kigali mu rukerera rwo ku itariki ya 18 z'ukwa mbere saa 8:50, ikavuga ko nta cyangombwa na kimwe yari afite kimuranga. Umuryango Ntwari uvuga ko wahamagawe na polisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda iwere ku murambo wa nyakwigendera wari mu buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru, babona kwemeza ko ari umuntu wa wapfuye. Ejo gihuse Ijwi rya Amerika i Kigali.
Tugarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umugwi ugwanya ubutegetsi bwa Kongo M23 urahakana ibivugwa na Leta ya Kongo ko ingabo zawo arizo zakoreye indege y'ingabo z'ishyirahamwe mpuzamakungu zishinzwe kubungabunga amahoro muri icyo gihugu igahitana umwe mu ngabo za MONUSCO akomoka muri Afurika y'Epfo. Inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma.
Yaba Afurika y'Epfo, igihugu umusirikare waguye muri iyo ndege akomokamo cyangwa umutwe w'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kubungabunga amahoro muri Congo MONUSCO, ntibyagizeho bishinja ihanurwa ry'iyi ndege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarashwe ku cyumweru. Ku munsi w'ejo, Leta ya Congo yasohoye itangazo rishinja umutwe w'inyeshyamba za M23 guhanura iyo kajugujugu y'ingabo za MONUSCO yari ihagurutse mu mujyi wa Beni. Umusirikare umwe yasize ubuzima, undi arakomereka nk'uko byemejwe na MONUSCO. Itangazo ryashyizweho umukono n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Lawrence Kanyuka rihakana ibyo Leta ya Congo iwushinja, ahubwo rivuga ko iyo ndege yarasiwe mu gice kitagenzurwa na M23, bityo kuvuga ko ari ingabo zayo ziyirashe bikaba bigamije icyo yise guhembera intambara. Uyu wari umunsi wa kabiri w'imyigaragambyo izamara iminsi itandatu mu mujyi wa Goma. Bamwe mu baturage bamagana ingabo za MONUSCO n'iza Afurika y'Uburasirazuba zaje kubungabunga amahoro muri icyo gihugu, bavuga ko ntacyo zibamariye mu kurangiza ikibazo cy'umutekano muke muri ako gace. Umutwe wa M23 ushinje ubutegetsi bwa Congo kuba inyuma y'imyigaragambyo, uvuga ko yatewe n'amagambo Perezida Tshisekedi yabwiye umugabo w'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba. Gusa ingabo za Leta ya Congo na polisi ku munsi w'ejo zagaragaye zigerageza gukumira abigaragambya nubwo hari byinshi byangirikiye muri iyo myigaragambyo. Umuryango w'abibumbye ufite ingabo zirenga 18,200 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mu byo zishinzwe harimo gufasha Leta ya Congo kugarura amahoro muri aka karere. Hari kandi ingabo za Afurika y'Uburasirazuba nazo zahageze umwaka ushize mu rwego rwo gufasha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Mu mpera z'icyumweru gishize abakuru b'ibihugu byo mu karere harimo na Perezida Tshisekedi wa Kongo bahuriye Bujumbura mu Burundi bongera kwemeza ko imirwano ihagarara hagatangira kubahezwa ibyemeranyijweho mu masezerano y'amahoro yabanje. Gusa nyuma yaho leta ya Kongo yavuze ko nta biganiro izagirana n'umutwe wa M23. Itangazo M23 yasohoye rivuga ko ku munsi w'ejo leta ya Kongo yagabye ibitero ku birindiro byayo mu duce dutandukanye, ariko leta ya Kongo ntirabyemeza cyangwa ngo bihakane.
Tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi zahunze intambara hagati y'ingabo za leta ya Kongo FRDC n'umugwi ugwanya ubutegetsi M23 ziri mu ikambi ya Bulengo iri mu burengero bw'igisagara cya Goma mu ntara ya Kivu yo mu buraruko, zivuga ko ziriko zica mu bihe bigoranye bitewe no kubura abazifasha. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Jimmy Shukran Bakomera.
Aha turi ni mu nkambi y'impunzi cya Burengo iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma muri karitsiye ya Lacville, imwe muri karitsiye zigize komine ya Goma, ariko ikaba idatuwe cyane kubera ko yana umupaka na parike y'ibirunga. Aha ni mu birometero 5 gusa uvuye mu mujyi rwagati. Iyi nkambi iri ku muhanda mugaruva Goma werekeza Sake muri teritwari ya Masisi. Kugeza ubu impunzi zirenga 800 nzo zimaze kwakirwa muri iyi nkambi ya Burengo. Ibi byatangajwe na Mahoro Faustin, umuyobozi w'iyi nkambi.
Abantu ni benshi cyane, donke twabuze ibyo twakora kuko abantu bari kwisuka usaha n'umunota. Abantu bari muno ejo twari turi abantu 800 ariko banarakiyongera baracyaza ari benshi.
Umubare munini w'izi mpunzi waturutse muri teritwari ya Masisi na iri mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma, cyane mu duce twa Nyamitaba, Kirori, Rwenturo, Burungu na Kicanga two muri sheferi ya Bashali, ndetse n'utundi nka Kingi, Kabati na Tonane turi muri groupe ya Kamuronza muri sheferi ya Bahunde muri teritwari ya Masisi. Aba bavuga ko bahunze imirwano hagati ya FARDC n'ingabo z'umutwe wa 23. Inkambi ya Bulengo igwiriyemo abana bato, abagore ndetse n'abatishoboye nk'uko twabibonye ubwo twayisuraga. Abavuga ko bamerewe nabi kubwo kubura ibyo kurya ndetse n'ibindi byakenerwa by'ibanze mu buzima bwabo bwa buri munsi.
Tubayeho mu buzima bubi, ntaje kurya, ntanekurwa, tukabura aho turi buyihungire bitewe no kutabone icyo dushyira ku bivera. Abana bariho bateseka, ntakigenda kayiguriza. Hari igihe tugenda mu mashyamba ugenda ugaca uduti ukaza ugatandika hano hepfo mu soko, baguha n'irifura ubundi ukaza ukagaburira abana. Naho tuje kubica ni ahantu habi, usanga bavuga ngo ibiti bya guverinema bagufatiramo ni ibibazo.
Sifa Florida ni umukecuru w'imyaka 67. Uyu yahunze imirwano aturutsika gusa muri groupe ya Bashali Kayembe. Uyu yahunganye n'abuzukuru be 6 n'abana be 3. Aratubwira uko abayeho muri iyi nkambi.
Yemwe ntabwo dufite pe. Turi kumanika inzitira mu buse. Nta gahema nta ki. Ubuzima gusa bwagaragara gusa turebe iki Imana yakora. Guhunga kubura amazu gutyo. Turukagenda tukapfa guhahiswa. Nk'utukuta umuntu yitwajije kwagura agafungo ugashaka udukwi. Akwari kugira uremekanya ugateka. Sinzi abana harimo umuhungu mukuru ajya gukorera nakirwa kutubuye, n'undi akikorera imizigo bakubebeyana, mbese niko numvaga ino bari kubivuga. Gusubira mu buzima busanzwe uri kubona nta mwanya dufite wo kuba badusubizayo, ni ukugira ngo abanyamahanga mbese abantu b'Imana badufashe gutyo.
Ikindi kibazo kiri muri iyi nkambi ni ukubura ubwiherero. Ibi nabyo bikaba bishyira mu kaga ubuzima bw'abakongomani nk'uko byemezwa na Mfitumukiza Jackson wahunze aturutse muri lokalite ya Nyamitaba.
Nta n'ubufasha na bumwe twari kwabona, buri wese ari kwibeshaho kumwe yavuye iyo ngiyo, kandi n'ibyacu byose twarabisize. Dusaba ko badufasha bakatuzanira ibyo kubamo, bakatuzanira ibyo kurya n'amawese garacyari makeya. Dore abantu bangana gutya, dufite amawese abiri gusa ngo turi kujyamo, donc abantu twahangayitse twabuze ibyo twakora.
Mu bahunze imirwano harimo n'abarimu bakoraga ku bigo by'amashuri ya leta n'ayigenga yo muri Masisi. Aba nabo barimo guca mu bihe bigoranye nk'uko umwe muri babyemeza.
Ubuzima turi kunyuramo ni ubuzima bubi cyane. Ngo imfashanyo wenda nk'iyo imaze gusohora ni y'amazi, amazi gatagira ibyo kurya. Tangisha ibyumweru birenga 3, ubu haje abagabo, haje abakecuru, abasaza, abana batoya, ubusibye gusa ubufasha bw'Imana no kunywa ayo mazi. ubundi ntumbi ziba zarabaye nyinshi.
Inkambi ya Burengo ubu niyo yonyine ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi zaturutse muri teritwari ya Masisi, kuko inkambi ya Kanyarucinya n'iya Don Bosco ziri muri teritwari ya Nyiragongo zamaze kuzura. Abazirimo bakaba bayeho nabi, nta ufasha babona buturutse kuri leta ya Kinshasa, nk'uko byatangajwe n'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu akorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru mu minsi ishize. Imibare y'imiryango itabogamiye kuri leta ikorera mu ntara ya Kivu ya Ruguru yemeza ko kuva imirwano gato ingabo za Kongo FARDC na M23 yongeye kubura muri teritwari ya Masisi, abarenga 900 bamaze kuva mu byabo muri ako gace batinya kuba bagerwaho n'ibisasu. Kugeza ubu leta Kongo ibinyuje muri komisiyo ya ishinzwe kugoboka impunzi CNR nta kiratangaza ku byerekeye gutanga ubufasha kuri izi mpunzi zo mu nkambi ya Burengo. Jimmy Shukrani, Bakomera, Ijwi rya Amerika, Igoma.
Tuve mu karere k'ibiyaga binini dukubitire muri Turikiya, abikorwa byo kurondera bo babasenyukiwe ko n'inyubakwa zasenyuwe na nyamugigima yo ku munsi wa mbere muri Turikiya biriko biba mu gihimbeho izuri nzara muri ico gihugu. Abamaze kumenyekana ko bahitanywe n'iyo nyamugigima yumvikanye no muri Siriya barenze 5,000. Mugenzi wacu Diane Ninina hazwe yavuganye na muganga Leonce Habimana, umurundi avura indwara z'umutima ku bitaro vyitwa Kosuyolu biri mu gisagara ca Istanbul muri Turkiya, amusigurira ibice vyasinzikajwe n'iyo nyamugigima n'uko ibintu vyari vyifashe.
Nyamugigima yabaye ngaha muri umucacho na pasiyasi yafashe ibice vyakoze ko gose ibice vyo mu le sud-est de la Turquie ni amabwira afite 10 yose yabaye amabwira afite 10 abamwo abantu baba bazibiryonda gice
harambarundi n'abanyarwanda mwo bamufise amakuru yabo bari muri ivyo bice byakoze ko na nyamugigima yejo kwa mbere.
Nta makuru no vuga menshi baba mfise, ariko ndibaza yuko president nta murundi n'umwe yaba mureba ito bisagara. Abarundi nabo nahenze bari basanze ba muri ito bisagara ubunye barapfuyeyo. Ndafite umugenzi wanjye kuri poche famille d'ailleurs y'abantu bane bahora babaye, ariko nabo nyine barazi muri iyo pasi nta barundi benshi bari no muri gupe ambasade banditse badaye ko nta murundi yo bariyo akeneye dushaka iz'ingorane mu barundi ntabari, ariko mu bandi bayatwanje abandi ba batari mvukira zo muri igihugu bariyo, hariyo abandi basa n'igihugu nyine bariyo n'ukuri.
Ego, Istanbul muri mwo mukoramwo umwuga wanyu yoyo ntiyakozwe ko niyo nyamugigima imaze guhitana abarenga 5,000, ariko uko biri kose ngira ngo ntihabuze imiryango abo mugenda nabo mukorana bafiseyo ababo muri ivyo bice bindi vyakoze ko na nyamugigima, bo bababwira iki? Byifashe ku rubuga gute? Amakuru mbona ku mateleviziyo ngahameze gute? Hari abo muravugana bariyo bafise inshuti zabo za hagufi?
Abureje aho ndi ni metropole. Metropole ari metropole usanga abantu babayo usanga bava mu mitingo nka yose y'igihugu. Rero abantu bava muri aya mapasi ya n'ibyo bice byabayemo nyamugigima benshi rwose ngaha Istanbul aho usi hose bariyo, usanga bavukiyeyo bafiteyo ababyeyi babo canke abaonkwe babo n'abatante babo basigayeyo ni benshi rwose. Nomitaraho nkora bariyo, hariho umugenzi twariho turakorana na Ebi avuga yuko bonkwe wiwe nuko unye akiri muri izo labosene bwa mukirundi inzu zamusikiye ko n'ubu unye twamukurayo bakaronka amakuru yiwe bariho cunawayo babayaseki bariho no musanga abagira amatelefoni bavugana nabi wabo barokose babwira aho kumwene bimeze barira umwe nawe na umbasa tawuyaga n'uwundi bose bigiriwe amakuru nta kindi bavuga ku magurupe kuri WhatsApp no ku masocial media zacu twa rubanje amesaje umuntu w'iwanje nasa mu mutabariza mutabare donko hari saatushe abantu benshi bapfuye n'abakomeretse abandi dohese nabo babaye psikolojikima nta muntu n'umwe yagusenga bose ubona ntanumwe atashikire.
Hanyuma ibitaro vyanyu navyo bite? Abarimwo bitura bangana gute?
Hari abantu benshi ibitaro vyacu hari ibitaro vy'impande yacu nyene turi kumwe ndetse n'uko birimwo abantu benshi abakomeretse cyane bamwapfura nyine n'abasirikare bitandukanye
Muganga Leonce Habimana amukorera akazi kanyu ngaho Istanbul muri Turukiya ni gisagara kimwe mu bitakoze ko nanya mu gigima imaze guhitana abagera ku 5000 twashimiye kuri kanyu no kanya mu hayijwe rya Amerika.
Murakoze namwe.
Muri isanga ni ikiganiro kizwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Njuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa rya aya makuru. Mugira ibihe byiza mubandanya kumviriza radio yanyu ijwi rya Amerika.
Dr. Mash Production.
Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, yelewe. Sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika.
Taarifa ya habari ya ukweli.
Yelewe, yelewe.
Vipindi vya furaha, manu moja na upendo. Vipindi vya furaha, manu moja na upendo.
Dusangiri jambo ya huje benshi. Muri sanga ya konse byinshi. Agasaro kaburaga kabonekeye benshi.
Aha, kabonekeye benshi. Ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara, ejo heza nayo yakoze byinshi. Dususuruke na muzika yakoze byinshi. Americana iwanyu mu ntara,
iwanyu mu ntara.
Thank you.
Sauti ya Amerika,
taarifa ya habari ya ukweli.
Tusikilize sauti.